Kuri uyu wa kane hatahutse imiryango 103 igize abantu 230 biyandikije gutaha ku bushake bwabo bavuye mu nkambi za Ndutanya Rugusu na Mutenderi. Abari bashyizwe ku rutonde Naser ni imiryango 120 igize abantu 350. Abahunguka nabo bavuga yuko badataha ku bushake bwabo, ariko ubuzima bubi mu nkambi ari kimwe mu gituma biyemeza gutaha. Bijya Amerika yatembereye mu nkambi ya Nduta kuri uyu wa kane, aho byasanze biyandikishije gutaha ahuka bariko baritegura
gutaha. None twogira gute ko ata kundi tutoharira? Ntitwari guha, ntitwoharira kuko biratugoye. Bamwe bafise ibibazo vyinshi. Aha twari twiyumvire yuko boduha natwe ubwicaro, kuko aho twirukiye si vuba. Ngira mwarabibonye mwese, mwarabona. Nico kimwe rero twari twisunze iki gihugu c'amata n'ubuke ko bodufata mu mugongo, natwe tukatura tukaruhuka.
Guhunguka si nabi, ariko natari nabi natwe n'abatama kazi nagendana ubumuga bahunguka ntibanguka kugira ngo bamewe neza cyane ubushake bwabo. Bahunguka kweri himiriza mugabo ku bwabo batohunguka dukatamo bagiye kugira mu Burundi aika twahunze yega ibitandukanye. Lakini nk'abatanu batama kazi nawe twohunguka tujahe tugiye kwibeshaho tugiye gupfa. Guhunga duhunga duhunga duhunguka twararushe baduhenda mu ndi haramaho. Nta mahoro ariho ho habeye intambara sivuba ka umuntu nakiri intambara
nakagobero nakagobero batugoberera gusa kuko atakumuntu abyatawuharira n'umugaba naye handi twigwe ntacyo tukishimariye muhira. Yego bavuga ngo kubaka, bavuga kubaka igihugu cyabo. Yego abakiri bato ni sawa bashobora kubaka igihugu cyabo, none natwe niwe turikubaka ngo iki? Tutakirima, tutakidandaza, tutakiza gukorera ingero.
Ku bw'izo ngorane n'amabi yama yabasohoye ko uruko bukeye, abasigaye mu nkambi bafise icyo basaba leta ya Tanzania cyo kimwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi HACR.
Mugabo turetse n'icyo umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akajya ahandi mu bugwaneza ata mpaka zirimo umuntu agahunguka ku bushake bwiwe nyine. Icyo nicyo dusaba, birukanwa ukagenda mengwe n'ingufu ziriko nta kamaro. Ibyo nibyo dusaba, katureka tukagenda ku butungane, ku mahoro ni mu butungane bw'iwacu.
Icyo nsaba UN na leta ya Tanzania modufata neza, kuko twebwe habazobona amahoro abonetse neza gose nyine. Nibo nyine nibo bazaza kutubwira ati ni amahoro yabonetse i Burundi, nimutahe.
Umuyobozi yashinzwe impunzi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania, Bwana Sudi Mwakibasi, yarakoze inama zitandukanye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutaha. Igihugu cya Tanzania kitwaza yuko mu Burundi amahoro yagarutse.
Ndimo kubinginga mugende kwiyandikisha ku bwinshi gusubira muhira, kubera ntacyo dufise kunyegeza. Makungu yose yarabonye ibyabaye mu Burundi, ntitubeshanye yuko tuzobandanya kubana n'impunzi mu gihe ingorane zatumye muhunga zitakiriho. Nta mpungenge mfise kuri iki, ndiko ndababwira.
Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'ijwi rya Amerika.